iyi mwumva nijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3, mu Burundi dusamiranira kuri FM 104.9 no kuri FM 105.2. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu n'umwaka wa 2017. Dusamiranira i Washington DC. Kuri mikro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Uyu n'umwanya wa cha kiganiro muri sanga mutegurirwa mugashikirizwa ni Radio Ijwi rya Amerika, kiganiro giha akaryo ababijejwe mu karere kacu cyane cyane mu Burundi n'u Rwanda, bakagira ico bashikirije abatwumviriza, namwe mukaharonkera nakaryo kubaza ibibazo canke gutanga intererano. Nkuko bisanzwe kiganiro ni cyanyu, ibyumviro canke ibibazo byanyu ni ntangere kugira duce irya nino kubyo tuganira. Abifuza kugira ico bashikirije bashikiriza muratubabarira mujya gucisha kuri Facebook yacu, muraduha telefone zanyu canke mutanga icyumviro cyanyu mutwandikire kuri WhatsApp 2241993 ndasubiramo 2241993. Ikiganiro rero ni muri isanga
ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri isanga. Uburundi bwagiye buca mu bihe bitari bike bitoroshye muri kahise kabwo. Kimwe muri ivyo bihe ni byabaye muri kahise katari akakure cyane, naco ni igandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere yatowe biciye mu buryo bwa demokarasi, Melchior Ndadaye, mu mwaka w'1993. Igandagurwa ryiwe ryaje ryongereza ibikomere abarundi bari basanzwe barimwo bitari bwanakire. Ryatumye kandi abarundi binjira mu bihe by'intambara byahitanye abatari bake, abarusinzye bahungira mu bihugu bibanyi no mu mahanga ya kure. Harashitse abarundi barabonye ko atayindi nzira yo kugarukana amahoro atari kwicara hamwe bakaganira. Muri iyo ntumbero rero, mu kwezi kwa munani umwaka w'2000 mu gisagara cy'Arusha muri Tanzania, barashitse ku masezerano inyuma y'ibiganiro byabahuje bitari byoroshye. Ibyo byatumye n'intambara yari imaze imyaka 10 izingamitse igihugu irangira. Muri ayo masezerano kandi abarundi barumvikanye uburyo bwo gutunganya intwari ibereye yubahiriza agateka ka muntu kandi ishingiye ku mategeko. Ibyo byose byakozwe mu ntumbero yo gukomeza demokarasi, kugarukana icyizere hagati y'abatwara n'abanyagihugu. Ikindi abarundi bumvikanye ko icyo gihe ni ugushyiraho urwego rw'umuhuza rushinzwe kwakira imyidogo y'abanyagihugu ku makosha atandukanye akorwa n'abajejwe intwaro, harimo gutwara nabi, kurenganura abarenganyijwe mu butungane n'ibindi bijanye no kubatunganiriza. Ntibyatebye cyane mu mwaka w'2010, umuhuza w'abarundi wa mbere Sheikh Mohamed Rukara Karfane yaratowe arongora urwo rwego imyaka itandatu imbere yuko asubirizwa n'uwa kabiri ariwe Honorable Edouard Nduwimana nawe akaba amaze amezi arenga atandatu arongoye urwo rwego imyaka rero irenga itandatu irarangiye urwo rwego rwo gutunganiriza abarundi rushinzwe mbega niki abarundi bamaze kurwunguka ko ico ni kimwe mu bibazo bitari bike byatumye muri iki kiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi dutumira umuhuza w'abarundi Eduardo Nduwimana ariko tubamenyesha yuko tubwiye yuko adashoka aboneka bwa vuba kuko atumiwe mu yindi nama yihuta yo ku rwego rukuru rw'igihugu nuko rero akanya kose tuza kumuronkera turaza kuganira nawe kubijyanye n'ibikorwa by'umuhuza w'abarundi ariko rero ntimwitange ikiganiro n'icanyu turabaha akaze mugire icyo muba murashikirije imbere yuko dutangura twakira umutumire yatubwiye yuko ashobora kuza atevye gatoyi kiganiro rero naho duca irya no hino ibikorwa by'umuhuza w'abarundi imyaka irenga itandatu irarangiye agenywe ayo mabanga abaye wa kabiri undi yamusubiriye yatwaye ico ki ubwo rwego imyaka itandatu mbega bamaze gushikana iki ku barundi niki abarundi bo kwizera yuko ubwo rwego kandi rugiye kubandanya rubafasha nuko rero reka twakire Daniele mwiriwe egome Daniele mukurindira umutumire mwumvise ikiganiro aho gihagaze hari intererano mufise
oya ntangwe kubara mutsa kwanza umenyesha makuru
murakoze
mubisanzwe narivise ibibazo sinzi yuko nabibaza kenshi byari ibibazo
yego
nasaba mumbarize uwamutumire mumbutumani
yego
ni ukuvuga urwego ni urwego rudasanzwe rwagiyeho kandi bikenewe rero nashaka kubaza nimba murabona yuko igihugu casubiye kikaja mu bintu bitari byiza mu kaduruvayo kandi cyari cyarafashe inzira nziza none umuhuza ubwiwe yoba yari afise uruhara rwo guhuza abarundi kuko desi mbona ukuntu abarundi bagiye kurondera uwundi muhuza abandi bahuzaho hanze kandi dusanzwe tubafise ngaha mu Burundi icyo ni ikibazo cya mbere ikigira kabiri nacyo nashaka kubaza igihagararo yoba afise tugereranije n'izindi nzego zikomakomeye nk'urwego rw'umukuru w'inama nshingamateka umukuru w'igihugu n'ibyegera byiwe mbega hamwe amatati yagiyemo nk'abo b'inzego zikomakomeye bashobora kubahuza hanyuma ibintu bikagenda neza ibibazo ni ibyo narisanzwe afise ari mizini ntererano nasaba yuko mu bikorwa bigaragara aba yaratorewe kuba twumva ngo ni umuhuza rimwe na rimwe nk'abantu twibereye muri interior twumva ngo umuhuza tukabyumva uko nyine mugabo ntitwigire twumva abo yahudize kuko amakati yamari menshi haba mu matongo mu wiki abandi bapfa ibindi biriya na biriya ariko tuguma twumva hari umuhuza ariko akaguma mu gacerere
egome Daniel uhagaze uri mu ntara yahe
mu ntara ya Makamba
egome mu bikorwa urwego rw'umuhuza rukora mu ntara ya Makamba nta na kimwe barafasha cyanke mu bijyanye no gutatura amatati y'amatongo ko mu byo bajejwe nabyo ni birimwo cyane cyane no mu ntara ya Makamba ibibazo nk'ivyo twumva yuko biriho nta kigaragara na kimwe mwovuga yuko urwo rwego rwaba rwarafashije
aya nuko urwego rw'umuhuza ntago turabona kuko igihe umusenyeri Serapie ari yatwara byamugwi ujejwe iby'amatongo ujya ntuze ya niwe
arigeze
kwandukana hari sentebe
sentebe murambabare sentebe ego
arigeze kwandukana amakati ahegere mu inyanzara yake ariko twigeze twumva ugwego gw'umuputa nayo kwaza ngo asukemwe mabisi kuko haragombye kuba n'imishyamya ariko twarashimye yuko izinze ngo zirihete biko bati abanza barabihagarika agahenga karaboneka mugabo ugo gwego nyumviya yuko ari kubari kucaruje hagati ruka rugatatura matati mu bandeze
egome ego ico cyo
abantu ba
bandanye bandanye urangize
kuko abene ugo gwego gwagire abene gihugu bato batamwe no wari wese afite ikibazo ashamiye n'uwundi umuhuza akaza hagati none nimba atoshobora kuja hagati muri abo bato batije vya matongo vyashamiranye no umba mu nzego zikomakomeye hoho byose ngira ngo hoho biragoye ntawo nta sinumwe n'uwo ndabivuga
Egome Daniel murakoze ibibazo byanyu na byanditse kumbure ni ashobora kuboneka turabikubariza William mwiriwe tufse Egome muhagaze he
umuntu mona gatitoki
Egome turiko tucajya no hino ibikorwa byakozwe no muhuza w'abarundi hari ico wo bivuga ko
yego sikye nota kugira ngo ndanse ngo ngutaninerera no
mhm
bono uko urumva ko ari muhuza barundi yo bari giza yuko yo gageze guhuza barundi bo mu miryango yari yo kugira ngo tarutse ronka mahoro
ego
alo
turakumva
gerageza ndetse no aragiye no gutumira abari barundi baba bari mu buhungiro kugira ngo tanke nandi nabari mu nkaba kabagenderera
hanyuma abonye politiki batanye mu n'abakaba nyine bavuga nuko umba bose n'abarundi n'uko bari hanze nabona barundi halo
ego me turakumva bandanye
ego mine ano yandi yari yo murakoze
ego uvuze kuri mu ntara ya Cibitoke
ego
mu ntara ya Cibitoke nta kintu kiboneka ubwo rwego rw'umuhuza rurakorerayo
bo je nawo mereye nago ndigira mbona abo bantu badushikirira aho tuherereye
kumbure wewe nta matati kumbure nta ngorane wagize kumbure abandi bo baragize bo bara uri muri komini yahe
ndi bukinaje na
yego
yego baberere mu bintu bimaze no gutekana n'abantu nta ngorane kabisa
umutekano ni nawo twese twifuza kandi nawe abarundi nka bose bifuza reka twakire Chris nawe Chris mwiriwe
mwiriwe
ego Kristi muhagaze
ndi hano mu gisagara cy'Ubujumbura
ego
ikintu cya mbere nagiye ntahure gushyikiriza ko kuri urwego rw'umuhuza navuga ni rumwe mu nzego nyinshi zavuye mu masezerano yari yarushye kandi zatorewe abenegihugu mugabo ikibazo hamwe umutumire adakuza muza kumbarizanya kubaha umuhuza ni ukuntu umengo uhuza uhuza abantu bafitaniye amatati naho tukaba tuzi yuko haba hariho urwego rw'ubucamanza rujejwe gutatura amatati mugabo iyo ruyatatuye aba ari nk'uca imanza nkamubaza nti boshobora nk'ubu bahujije abantu bari basanzwe bibereye bariko barabikurikirana n'ubucamanza mu ako kanya dosiye yoshyirwayo ikaba iheze tukuvuga yuko ubwo rwego niba adako bwoba ariho gisubizo cy'ubucamanza oya ahubwo simbona neza aho ububasha bwako rugarukira ibyo guhuza n'ibyo kurekera ubucamanza yego nkaca nongera nkamo nkabaza nyakubahwa na aho aza kubonekera hose mu mumbarikime ngo ufatiye kurya basubiriye ujya sehe rukara yewe barabona umenga hariho ibikorwa byinshi byari kuri tere tukumva habaye amatati akabanguka akanyaruka gusukamo mabisi nubwo uno munsi twita yuko umengo hariho n'ibibazo bisumbirije umuhuza umengo ntaboneka cyane ku rubuga yego ikibazo cyane twanjye twaruzi
egome ariko ndakubwiye yuko twatumiye urwego naho ari Eduardo Nduwimana ariko twifuje kumenya icyugo rwego rumariye abarundi duhereye mbere no kuwahoze arurongoye imbere yiwe ni muri rusangi ntituraba ngo ni Eduardo canke ni Rukara yamubanjirije turiko turaba ivyugo rwego rumaze gushikana ko abarundi turafise Prida kuri telefone Prida mwiriwe
mwiriwe neza
ego Prida muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
ndi Bujumbura mu Burundi nisoma ivyo mwari mwanditse zari zanezere mbonye mutumire twari dufise yari umuntu twari dukeneye twari kubaza ibitari bike
yatwemereye yuko ni aronka kanya aragerageza aboneke naha aboneka tevye gatoyi murashobora kuba murashikiriza ivyumviro vyanyu nta kibazo
ndagira mbandanye muraza kumutubariza turasigira ibibazo nyene naguma muze kumutubariza ko mu Burundi hashobora kwaduka intureka hakaba ibintu bitameze neza boba novuga position yabo mubona igihagararo cabo coba gikwiye cyangwa nico bagikwiye cyugo rwego nyene yaba yashobora kuca twishura na ndamubaza kandi kabazo ariko nacu muze kumumbariza
reka ndakubaze gatoye vuze ngo mu Burundi hashobora kwaduka intureka hari ibimenyetso ubona yuko intureka ishobora kwaduka
oya mvuze si nakoresheje si nkahamwe
ibyo byose ibyo twifuriza abarundi reka twifuze yuko twifuze yuko kwama amahoro
oya bo reka nsubire mu kibazo
yegome
nkahamwe nk'ibi byari byabaye mu Burundi twabonye 2015 muri 2015 ingene boba barabituye kubera iki bajye abantu bagize bijya bintu batituye rujya rwego kandi kwari
abagize ibintu bagize ibiki
kujya kutumvikana mu bya politike byabaye
yegome
kubera iki batituye rujya rwego bakabanza gushika kuri iyo bagira bijya bintu byose kandi rujya rwego kwari
yego
Icyo kibazo muzo na kimbarize nabo barateguye bijya bintu muzo mukoze
yego reka ndakubaze uri uvuze kuri ngahi Bujumbura urugweko rumaze imyaka irenga itandatu nta kintu kigaragara mubona ngo bagwarashitse ko mwebwe nga muba nk'ayi Bujumbura
ari byo gwakoze bimwe turabibona kandi tukabishima ibyo gwakoze gwarahuje hari nk'abantu baba bari bahunze nk'abari baba bateshejwe izabo ibuka nk'abantu baba bateshejwe izabo hanyuma ubwo gwego bw'umuhuza kiri umuhuza Rukara yarigeze kubahuza ndabona ko yigeze kurungika delegasi ikagenda igafasha igasubiza abo bantu mustabo barakoze baragize icyo bamara
yego kuri mwebwe rero murashima ibyo rwakoze
jodi merci oui
yego me murakoze turafise Gabriel kuri telefone Gabriel mwiriwe
mwiriwe
yego me muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
ndi mutite ku tarikombo cyane se kiza kwa gikaje cya mbere
yego
ndege biro by'umuhuza w'abarundi ugahitise umuntu ari hagati ibiro
yego
icya kabiri hariho imiryango imiryango yaba mu Rukoko ishyamba ry'imere rya Rukoko bakuye mu zabo leta iba ivuga ati hariyo umutekano w'umukenya kirabyeye iyo miryango yarayituye umuhuza ariko ibiro by'umuhuza byari mu gace rero nta kintu cyabivuze ko iyo miryango bakuye matungo yabo baba mu Rukoko sinzi mpamvu ari iby'umuhuza hari ikintu bavuga ko icyo kibazo cy'abo bantu bahora baba mu Rukoko bakuye mu byabo
ego mi ndakubaza ikibazo nabagije na Prida uvuze kuba mu Cibitoke ubwo rwego rw'umuhuza kuva rukibaho nta ikintu kigaragara ubona ngo bagwarashitse ko
ntigaragara iyo ati mu Cibitoke kuko wenda mu Cibitoke nta munsi n'umwe ndabona biro by'umuhuza mu ntara sijya aho byaba biherereye bo tubwira umuntu arakeneye ahantu ibyo wabibye biro ariko bakabimenya
ego me kumbure nuko kumbure ngira mutarashikirwa n'ingorane ngo mubiture nibaze ko mwoshobora kumenya aho bakorera turafite Demokrate kuri telefone Demokrate mwiriwe
neza
ego me Demokrate mwifuza gushikiriza iki ubwa mbere muri he
turi muri komine Mugamba
ego bandanye
ego de tunagomba kuva ibiro by'umuhuza ikintu bimaze ahanini usanga biboneka nko mu gisagara cya Bujumbura kandi nta na kinini mbona cyashyize ko je ndiko ndanaraba
ego
niko ndaraba mubora zagiye turaca mu Burundi ravye nk'ibintu byo mu 2015 ugwe kumuhuza n'acho gwakoze kiboneka kandi n'inkako ntako byokora nta kintu gwokora biboneka kubera umuhuza ava nka Mohamed Rukara turaze ko yava muri mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD hanyuma no Edward Uwimana wewe ibyo yakoreye CNDD-FDD turazi ko ari ibintu bikomeye cyane muri kiriya kibanza bamushizemo je mbona ko kwari nko kumushimira nawe bamaze kumushimira ategerwa gushimisha ubwo butegetsi nyine baba buhari turazi ko ari umuntu akomeye mu mugambo CNDD-FDD turazi ibintu yakoze mu migambwe tukaza tubona yuko ikibanza nticari kikwiye kuba ikibanza cya politiki igituma kitari gikwiye kuba ikibanza cya politiki umuhuza yashyizwe guhuza leta n'abanyagihugu basanzwe bato bato ariko mu gihe bamaze kuva hejuru mu butegetsi nta kuntu yoba ari umuntu akomeye mu mugambo uri ku butegetsi watangira ko acahuza leta nabo abakase nayo cyangwa ibindi bintu nyine byaba byega leta turaca tubona nk'uko kuko nta nguvu tubona sise ingufu asise azifise kuri leta ariko ku munyagihugu muto muto tubona ko ata kibanza kinini asise mu Burundi kandi kirumvikana aha yarakugire agira ingufu zikwiye yo umuntu yigenga akava mupfa mu bibihebeye imana bakamutora mu bibihebeye imana baba basenye kandi bariho tuzi bimvuga kuri bemera imana baba basengeri katolika canke angirikani abihebeye imana bose turabemera mu Burundi niyo yobara yarakwiye kuva niwo muti mbona hanyuma nkaca nuko
egome nuko atashika nyene imbere kubandanya ariko amasezerano yarusha ashiraho ugo rwego ntatomora yuko ateza kuba ava mu mugambwe canke ateza kuba ava mu bihebeye imana canke ava handi hose atogwa ni inama nshingamateka urumva yaratowe bihaboneka yuko ava mu mugambwe ariko nibaza yuko icyo atari kibazo gikuru nuko hoboneka ibintu nyamukuru bikuru biboneka bigaragara yuko ubwo rwego ruri kurafasha abarundi sizi ko mwari mufisa kandi kabazo mubandanye
igisho nagomba kubandanya nkuko mvutse ingene yofasha abanyagihugu yarakwiye kubafasha nyina taho yegamiye atisunze umugambo wa politiki yo barimo akawufasha yisunze ntiyisunge umugambo yo barimo atisunga ahubwo inyungu z'igihugu z'abanyagihugu bato bato nk'abanyagihugu akabavugira turaze nk'ibiheruka muri iyi minsi nuko nyine atashaka kumu
alo egome demokrate tura mu takaje gatoye ariko twibutse abariko baratwumviriza yuko ikiganiro ari muri isanga umutumire ni Eduardo Nduwimana arongoye urwego rw'umuhuza w'abarundi ariko akaba agifatiriwe ntitwashoboye kumuronka kugihe kuko yaciye afatirwa n'amabanga akomeye y'igihugu akaba yatubwiye yuko mu gihe yoheza n'ingoga yoca anyaragasa akitaba iki kiganiro turiko duca irya no hino ibikorwa by'urwego rw'umuhuza imyaka itandatu irarangiye irenga gato ubwo rwego rushinzwe turiko duca irya no hino rero turaba icyo rumaze kumarira abarundi turafise Jean Bosco kuri telefone Jean Bosco mwiriwe
muraho
ego me turaho murakomeye namwe
nake turashimira Imana
ni byiza muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
muri Amerika muri South Carolina
ego
je nari mfite ibibazo bibiri kuko Burundi je navukiye hanze ariko mama akaba yarambwiye uko bavuye mu itongo leta yari hari 72 ukuntu yabakuye mu itongo dufate nk'akarero nk'itongo ry'imetero ijana ku ijana
yego
wararikuwemwo Burundi ntugisigarane na gatoya nk'umu uwo muhuza w'abarundi yofasha gute abo barigiyemo kuko abaritwaye bagiye barigurisha abantu benshi twebwe twarivuyemwo ukuntu tworiro nkaho n'icyakabiri kuko urumva kuriro nka ryose ryaragabagabanijwe abandi icobo bidufasha kubera ni leta yari hari ico gihe yari twaye ihereza abandi.
Ego me Jean Bosco ntaguciriyemwo muvuze yuko mubanga muri leta z'umwe za Amerika, ico kibazo muvuze muragishikiriza ugo gwego?
Twaye urabona bica ndadaye twaye twashizeho umuroya.
Umuroya numushingwa manza.
Aho yantwaro nyene ntahantu twari kwitwara.
Umuroya numushingwa manza.
Bo ntaho twari kwitwara. Urabona rero nibindi by'akajagari bigenda biba utwongeye kuko na sokuru yateza kubikurikirana yaciye apfa. Mugiye twomwitura hari cyo bidufashamo kuri iryo tongo. Icyo cyari kibazo cya mbere nari kumubaza. Icya kabiri hariho abantu baba deplace bashyizwe mu matongo y'abantu. Gushika n'ubu bakaba batarabakuramo. Kwenda uwo muntu bagiriye mu itongo we baramutwaye ibyabo. Ariko abo barigiyemo baguma bakurikirana amatongo y'iwabo kandi bataha no muri iryo gihe muntu. Hari icyo bafasha abo bantu kugira bavemo na wa muntu asubira ntahantu yiwe nabo baje iwabo kuko haracyahari ntibatwaye. Ibyo bibazo nashaka kumubaza.
Gome icyo kibazo cy'abatashijwe izabo bakajya mu matongo y'abandi ni ikibazo cyavuzwe cyane mu Burundi, ariko ntiyaza turakimubaza kumbure urwego muhuza hari icyo goba ruriko rurabikora ko. Irankunda kuri telefone. Irankunda mwiriwe. Gome muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Ndi mu Burundi na dinasi kibazo iki kintu kijyanye n'abantu ushobora gusanga bagiye mu matongo y'abandi ariko ndetse no mu mutwe bakaba batarayasubiza. Sinzi yuko umutumire muhamaye mwamutumiye ari mu biro by'umuhuza kugira ngo tugire icyo tumubagize, ariko ikibazo cyane cyane najya ndamubaza mbe ko imanza ziri mu masentare ari nyinshi kandi ndetse iki kibazo nicyo kintu bamaze gukora kigaragara cyane cyo kiboneka kugira ngo izi mpamvu zikorerwe umuti dushaka hirya y'ejo kugira ngo umurundi wese ahari agire icyizere. Kigira kabiri ubutambo rero bw'umuhuza ni urwego rwo kubaha kandi bakwiye gukorera abanyagihugu bose, ariko rero no munsi bashobora gusanga itwara mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu ugasanga hariho imyidoko abacanye bariya ugasanga byibuze hariho n'abacamanza mu gihe abanyagihugu babitse usanga bashobora kuba babananije bajyanye n'ibintu baba bacibituye cyangwa ibishaje biriya hari ni cyo kintu bari kuba bakora kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo ahubwo ako umunyagihugu cyangwa yitura ubucamanza ko abona mu murenganya aza avuga ati ufite icyizere mu buhuza ni cyo kintu mutanga cy'umwizere cyo kwizera.
Ego me muvuze yuko muri Bujumbura?
Burundi mu Kayanza.
Ego mu Kayanza hari ikintu kiboneka ubwo rwego rwo barumaze gushikako? Ntituvuge cyane cyane kumbure ibyarugoye cyanke ibyo tubona bitari mu buryo bwiza nta na kimwe gito muvuga yuko rwa rwarakoze muri iyo myaka irenga itandatu?
Muvuga no kuri ibyo amaze gukora byo birahari bamaze gukora kandi turabishima, ariko uno munsi ugiye kuraba ikibazo nayo ifise ugiye kuraba ukaraba n'imanza zihari nyinshi bari bakwiye kuba baradushizemo ingufu ariko bashobora gusanga hari imanza n'ibice 70% ku ijana ari izo ngorane nyine. None wumva kugira ngo ibyo bice bigabanuke by'uburyo bije ku 20% habura iki? Ni nk'icyo baba bariko barateganya.
Egome urakoze, nuko atari ngaha ntiyashika. Ibibazo byose turiko turabyandika turabimushikiriza. Silvestre turi kumwe kuri telefone. Silvestre mwiriwe?
Nyakubaho.
Egome muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Yewe ndi Bugande.
Egome
ama telefone yagumye ngora sinabandarije kumviriza ivyo ganiro neza.
Turiko duca irya no hino ibikorwa by'urwego rw'umuhuza w'Abarundi rumaze imyaka irenga itandatu rushinzwe, rumaze gushika kuki? Mbega Abarundi bovuga yuko rumaze kubakorera iki? Nicyo kibazo turiko turiga ko dufise umutumire ariko ntarashika. Ni umuhuza w'Abarundi Ombudsman Edouard Nduwimana, turacamurindiriye ariko turiko turahakaryo na kanya abifuza kugira icyo bashikirije mu kurindira yo kwashika.
Ku muhuza w'Abarundi cyo je ndabyumvira ko kuba atanguza ubwo kuzana iyo mishikirano ntiturabona ko biriko biraza imbere kuko ababwira imishikirano ntibemera neza kugira ngo bayikore mu buryo burambuye barondere uburyo bw'uko twova mw'ubu buhungiro baguma baharira bagaharira ukuti ariko nuko natwe tukaguma turindiriye ngo bazote babashike ku buryo bukomeye ugasanga harimo abantu bamwe bakwise icyo biyagiriza bakavuga ati ibyo biganiro byoza ku murongo bikagenda neza yohava noneho natwe tubera bibi abo nibo batubereye intambara nibo batuma abantu bahunga nibo batuma tuguma mu gahinga ntiduhunguke kuko iyo bagiyeyo ukuri kugomba kuzahabona bo baca bazika bagaca bafata ibindi rero cyabugize ibiganiro kujya mu mahoro umuhuza ntiyanka kubahuza ya Museveni ntiyanka kubahuza ibyo bama bavuze urabyumva ko abahuza kabisa akabashyira kwabo tubabe za hariya namwe ni muze hano aganira nabo abumviriza ibyo bifuza ari inzitizi inzitizi y'ibiganiro n'abo bantu bafise ibyo biyagiriza babuza ko abashaka amahoro n'umurongo kugira ngo tugarukire ibibondo byacu bisigare mu iragi ryiza ry'abasekuru babo turiko turagenda ibyabaye kuva mirongo itandatu kuva mirongo itandatu kuva mirongo ingahe urabona yuko imyaka iheze ari myinshi bamwe bariko barakora bariko baragenda abagize rero ngo bagire bakurize bado mu nzira abana bacu basigare mu mahoro ntibaze basigare barabaza ibyo batakoze ntibabyemera yuko ibyo biganiro byoza mu nzira abana bacu ngo tubaragirage ibyiza iragira itomoye ntibaze basigare barabaza ibyo batazi batazi no kwishyura yewe rero icyo mbona umuhuza yokora ni uko yobanza akaraba iyo ntambamyi kuva kera kuva kwa Gasore bamwica kugera n'ubu iyo ntambamyi ikaba isihari hakabura n'umwe umushingantahe mu Burundi yovuga ati kwa Gasore yazize iki nanuze yazize iki nanuze yazize iki hakabura umushingantahe muntu umwe aseruka umuhuza yari akwiye kubaza iyo ntambamyi iriva ikava mu nzira amahoro agaheza agasasagara mu Burundi.
Egome urakoze Silvestre mu Buganda murabandanya mwumviriza radio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri isanga reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma batumirira amategatoyi.
Kabla ya kusema maneno ya kuchoma ni tisho kwa amani.
Tumetoka mbali, tumepata shida. Sasa wananchi kusema ukweli tuna nafuu. Twaomba wana siasa msiturudishe kwenye hali ya shida. Ewe Mungu wetu tusaidie nchi yetu iwe na amani.
Amani,
tunataka umutekanye.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri sanga. Imyaka irenga itandatu irarangiye urwego rwo gutunganiriza abarundi rushinzwe urwego rw'umuhuza wo twita Ombudsman mu kirimi cikinofunofu. Mbega niki abarundi bamaze kunguka kuri urwo rwego? Umutumire twari dufise ni Edward Nduwimana, ariko ntiyashoboye kuboneka, aracyafatiriwe n'amabanga y'igihugu. Yavuze yuko yaciye amufatira bwa ngombwa, ariko iradiyo ni yanyu, ibyumviro byanyu ni ntangere. Turafise Simeone kuri telefone. Simeone, mwiriwe?
Mwiriwe.
Ego me, muri he, mwifuza gushikiriza iki?
Mbo, jewe muri intara ya Gitega, ni muri komine Giheta.
Ego.
Kubijanye n'urwego rw'umuhuza, njyewe uko ndabibona, urwego rw'umuhuza nk'aha mu Burundi ni urwego rukunze kumera nk'ubumvikanisha leta ikumvikanisha n'abandi banyagihugu baba bafite nk'ibintu baba bapfa. Urashobora gusanga nk'abanyagihugu usanga bafite amatungo ya leta barayabayemwo igihe kininiya, mugabo bamaze kubamo igihe kinini hatagera igihe babona yuko umenga amatungo yabaye ayabo. Icyo gihe leta iyasubiye ko haragera igihe abanyagihugu bamera nk'abaca bagomba kuburana, hama bagahava bakitura urwego rw'umuhuza. Rero urwego rw'umuhuza ikindi kintu nshambona ni uko rushobora kucarugira intambamyi zo gutunganiriza abo bantu. Narijya usanga kenshi na kenshi umenga abakunze kurugira ntibujya kubiri n'ibyo leta iba yifuza. Ikigira kabiri naho urwego rw'umuhuza ariko turabiraba, hari igihe womenga kumera nk'ugusubirira ubutungane. Rero iyo umutumire yari yahageze yari guhita atubwira ukuntu ninga bobo kubera iki batubirekera ubutungane ibi byo guhuza abantu, niko je navyumva.
Ego me, urwego rw'umuhuza rwashyizweho ngo gunganire ubwo butungane n'ubw'ubutungane, naho ruriho n'urwego rw'umuhuza, nico catumye abarundi ndetse babona yuko rukwiriye kugira rugira ubwo ico rusahiriza mu gutunganiriza abarundi. Leo Cargo, mwiriwe?
Imana umenyeshe makuru w'Ijwi rya Amerika. Nongere ndamutse n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika aho bari hose, haba mu Burundi ni mu Makungu.
Ego me, murakoze. Cyamugira ko mugira ico mushikirije canke muri he kwanza?
Jewe ndi mu ntara ya Makamba muri komine ya Kayogoro, niho dusanzwe dutuye, ni naho muhora mu nyakura mpagaze. Ndazi neza abantu benshi barakunze kuba banyumva ngaha ku Ijwi rya Amerika kuko muranyitayeho, kandi ndabashimira cyane ku kigoro mwama mukora.
Natwe turagushimira kuko uri umunywanyi w'Ijwi rya Amerika. Reka ucugira kuba ugira icyo ushikirije rero.
Ego, jewe ntabirandiriye, ni ukuri urwego rw'umuhuza ngaha mu Burundi nk'uko mubivuze ruramaze imyaka itandatu rukora. Turazi ntanguye kwibutsa abarundi rwaratangwe rutwarwa n'umunyakubahwa Rukara, hanyuma rurashikira n'uwundi Edward Nduwimana. Ariko juko ndabibona urwego rw'umuhuza, ndabona yuko rwari urwego rukwiye kuba urwego rwo guhuza abarundi koko. Ariko jewe amakenga n'ubwo nyakubahwa Edward Nduwimana atashoboye kwashika kugira tumuture ibibazo byacu twebwa nk'abarundi, turabona yuko urwego rw'umuhuza koko tubona yuko hari ibintu bibazo bimwe bimwe ngaha mu Burundi rushikakomenga rukabikora ko rugashya. Aha twovuga nk'ibibazo umenga nk'amatatu bayadutse hagati y'ibibazo abarundi tumaze n'iminsi ibya politiki. Biraboneka yuko umuhuza iyo bishyize ntibabibonamwo, ntibashyiramo ingoga canke ngo babikore ko kuko umenga bica bituma umenga botakaza ivyo bibanza birimo. Ariko siko twebwe abarundi twari dukeneye ko tubona yuko urwego rw'umuhuza rwokora. Turakeneye abarundi yuko urwego rw'umuhuza rwego nyene rwigenga ruhuza abantu koko baba bashyamiranye canke bafite amatati. Hanyuma turakunze kuba tubona
Leo Cargo, ndakubaze, uvuze ko ukeneye ko rwigenga, hari icyo wokwerekana, wovuga cyerekana yuko rutigenga?
ego icyo nerekana n'ukuri nk'ugwego gwahiruka urugwego muri gwariho muri 2015 yarabonetse ujya mukuru nubwo biriho yabikorera mu kinyegero yerekanye ngo avuga dudura avuga ati twe duhagaze ngankugwego gumuhuza cyanke ruje hagati y'abahuza dufate nk'abari ko baranka yuko unaka yitoza cyanke abandi basigikira ko yitoza ntigwigeze ruhaguruka vrema tubyumvikana barundi twese tubitahure hanyuma urugwego ruhari nago nkuje icyo yaba yarahanye
Leo ugwego ni rumwe uvuze ngo ugwego gwahahora n'ururiho ugwego ni rumwe turiko tuvuga kuri urwo gwego nyine ntituraba Rukara ntituraba Edwari turaba ugo gwego muri rusangi nk'ugwego cyo rumaze kumarira barundi bandanye
ego gwego ni rumwe mugaba rurongoye nibo bagenda bahindagurika mugaba urumva bica bigenda biboneka yuko indwara yari igwaye umwe niyigomba kugwara n'uwundi reka turaze kuri urwego ruhari nago Edward Nduwimana n'ukuri prema jewe ambabarire sindamwinjiriye mugabo abarundi benshi igihe yajyaho baragize n'amakenga ati n'ukuri prema turaje igihe yari umushikiranganje ibyo yakoze ntitubona yuko bizokunda nk'uko yari umuhuza nkita migambo yatatanye nta kuntu yari guhava avuga ati reka ndabagire nk'uko ndi umuhuza w'abarundi hanyuma urwego baje hamwe turaze ego bagengwa n'amategeko y'igihugu cy'uburundi mugabo nawe nk'umuhuza ari kuvuga ati ngende abahuze nawe tukaraba niho ahantu ari karandamirigo niho n'abarundi twebwe tuca tubona yuko vrema urwego rw'umu ego rujya rwego rurahari mugabo ntitubona yuko ruriko rurakora ibyo abarundi tuba twifuza
Leo reka tureke kumucira imanza nuko atashoboye gushika ntituzi ko atacyo yoba ari karakora kuri ibyo bibazo by'imigambwe ariko niyashika canke n'ikindi gihe tuzomubaza ibyo bibazo abyishure ko n'umuhuza wa bose n'umuhuza w'ibibazo byose biri mu Burundi naho ibibazo ari byinshi ariko nibaze yuko n'ico kimigambwe hagati mu gihugu ashobora kuba afisi ico ikaragikora ko cyangwa gwego rikora gikora ko ariko nuko twamukenye murakoze rero Leo Cargo Frigiance turi kumwe kuri telefone mwiriwe ego me muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
kwega duhagaze hagati mu ntara
yitwa ngo iki
mu ntara ya Gitega nagomba kubaza alo
ego turakumva
nagomba mbaze none uwo muhuza ntiyoshobora guhuza ibiganiro abo baja hanze akaba ari wabahuza
ego me
nije nagomba kubaza
ego ibyo bibazo natwe naje nari nagitekanije yuko ndakimubaza urakoze reka twakire emi mwiriwe
ndabumva ni
emi muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
mpagaze ku butaka bw'i Kigali mu Rwanda
ego
icyo nasaba abarundi uko batahereza umugozi umwe kuko ibibazo byose ubona basanga bagira bituruka mu kudahuza nk'abenegihugu hano uko bahuza bagashyira hamwe bakarwanya ikintu cyose cyabatandukanya ubundi ibyo bifuza byose bazabigeraho
ego me wewe rero ubahaye icyizere hari ikindi ufite ego me urakoze emi urakoze reka twakire alo ego reka twakire kandi Jean ari ku murongo Jean mwiriwe
mwake aho ndi ni mu gitondo mwake cyane gose ndabaramukije
aho hantu mu gitondo ni hehe Jean
sudaro rapid Iowa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ego me mushikirize icyumviro cyanyu
mbere yuko shikirize icyumviro cyacu nashaka nibutse mu barundi barose akaruhuko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika banezerwe mu munsi mukuru wa Memorial Day y'uno munsi hanyuma nkongera nashaka kuramutsa uwo muhuza Edward Nduwimana nahatabonetse ariko natabonetse ndazi aranyumva hari nashaka kumushimira ku bikorwa ya amaze igihe cy'imyaka itandatu ariko arakora naho ari mu bihe bitoroshe babikoreramo batorohewe ariko ku ntambwe bageze ko jewe ndayishima cyane rwose hanyuma ikindi naco nari nateguye kumubaza nuko atabonetse nashaka araba ingene yohuza hagati y'abarundi n'abari hanze cyane cyane ku mpunzi kugira ngo abumvishe yuko mu bihugu ari amahoro atangorane zihari batahe bareke kubitikwa n'ubukene hariya mu bihugu kabafise ahantu hisanzuye baturutse bapfa mu Burundi kandi ko nafsinye nabifise mu ruhara rukomeye abahanure bareke kumviriza amatwi y'abababesha ngo mu Burundi nta mahoro ariyo jemerukayo nta n'indwi zibiri zirahera naramaze y'ukwezi hafi n'inusu amahoro hari naratembere intara zose ndayazi nico novuga ngo nico niyumviye ku matwi nico niboneye amaso ku yandi cyari cyo nanashatse gushikiriza murakoze.
Ego murakoze ku cyumviro cawe. Bamwe bavuga ko hari amahoro abandi bakavuga ko ata mahoro ariho. Umwe wese arafise ingene yiyumvira canke ashikiriza icyumviro ciwe. Turafise Sebastiano kuri telefone. Sebastiano mwiriwe.
Mwiriwe.
Ego me muhagaze he mwifuza gushikiriza iki?
Dene dane zamagaze mwandi mahama mu Rwanda.
Ego.
Ewe ikintu nagaba gushikiriza nabonye yuko mwahiza mirongo simani nasaka ndabashikirize ukuntu mbona yuko mbona ibintu byo mu Burundi bitariko biratorerwa inyishu.
Uri Murundi Sebastiano, uri Murundi cyangwa uri Umunyarwanda?
Yego, uri Murundi.
Yego me.
Yego.
Bandanya
nashaka kubashikiriza nashaka ndabashikirize ku bintu n'abo bavuga ngo mu Burundi ngo hari amahoro. Nta mahoro ahari. Yaba hari amahoro uri kuraraba abantu batabatana bagenda ni bavuga ko bari none bo babahunga amahoro abari muri Tanzania mu Rwanda n'ahandi n'ahandi ahubwo burabanje mu gihugu cy'u Burundi hakiri kare amazi atararenga igihumbi ariko umuntu ariko ararenga igihumbi kubera abantu benshi bahitanwa n'ibiza biriko biyaza nyine bateya nk'uko ugatanga umuntu arapakiwe patinka ariko nzira ugatanga agiriyeyo yari mu iperereza bakarondera bagatanga yagiriyeyo ahubwo njye kino nshaka kubasaba yo ndetse neza ibintu byo mu Burundi mwaraba mukabikemurira hafi mukaraba abantu bose kugira nimwe kubera nta kuntu bose baguma bitungiye bamwe bariko baragenda abandi bavuga ngo amahoro ngo arahari nta mahoro yoba ahari ahubwo aba ari ikindi kintu babiyeteye kiyuma kubera nta muntu yobunga amahoro kandi ayabona nicyo nashaka ndabashikirize. Murakoze.
Egome murakoze. Namwe hari n'ubundi yari yabajije ikibazo nk'icyo yuko atacyo urwego rw'umuhuza rwikoragira kugira n'abahungiye hanze babahimirize batahe ariko ko atari ngaha nta kundi nitwasubira ku muronka kumbure azokwishyura ibibazo mubajije. Turafite Sofoni kuri telefoni. Sofoni mwiriwe.
Mwiriwe, mwiriwe.
Egome muhagaze he mwifuza gushikiriza iki?
Neza neza jende bubanza mu ntara bubanza ku komine bubanza nyene izo ni buri huko.
Yego, urwego rw'umuhuza mu ruvuga ku iki?
Yewe kabisa nacyo nubona no ruvuga kubera urya muhuza mushasha mbona atajya kuri tele tiko kubera ko atajya kuri tele hari abantu baheruka kubonerwa inzu zabo hariya mu za gatunguru hariya bari ko bubaka ingoro y'umukuru w'igihugu. Yewe kabisa ntiyigeze hagera ngo ahakomeretse bajya abanyagihugu cyangwa ngo asuke umwe wabisa bahuze hamwe na leta aca nibaza ati none uwo muhuza adaseruka ku banyagihugu biwe abari umuhuza bwoko ki abahagarariye ubuhuza bw'abene Burundi cyangwa abahagarariye ubuhuza bwa leta gusa nta kundi njye numva nabivuga nkaca mvuga ati ya nta cyizere numubona ko kuko nanjye yari akiri buramatari w'intara ya Kayanza ibyiwe twari tubizi igihe yari umukuru wo mu gihe yari umutegetsi w'intwari yo hagati mu gihugu imigambi yaguma yicamo hagati kabisa nkaca mvuga ati ubuhuza bwiwe ntaca umuntu hanini nkagiyewe cyangwa n'abandi bafite ibyumviro nkagiyewe ati mbona yuko ata buhuza bwiwe kabisa ntaca kumwizera ko nta kinini tumwiteze ko.
Egome Sofoni turiko tuca irya no hino urwego rw'umuhuza ntituriko turaraba ngo ni Eduardo canke ni Rukara. Urwo rwego rumaze imyaka itandatu irenga rukora. Rukara yatwaye imyaka itandatu. Eduardo amaze amezi ariko yababa amezi atandatu iyo myaka yose itandatu go rwego ntaco gwashitse ko cane cane mu ntara yanyu yobanze
bisaje nkaho ntumbere nta matati nkaho yahabaye ariko ugiye kuraba ibyo rukara yakora n'ibyuwunye naho tutwokwirwa turabita hirya no hino abona ko bitandukane izo rukara n'umuntu yashika kuri tere ukabona akashitse kuri tere abanyagihugu bakubiswe n'ivyago yaca anyaruka kubaseruka ariko uwundi wewe kabisa biraboneka yuko ari umuntu yewe bagegamiye nk'uruhande rumwe adashobora kucagati nta gati tereka ntunganirize bene Burundi.
Eh ariko ibyo nivyo mwiyumvira sinzi ko ariko bimeze nuko atari ngaha yari kubishura. Turafise Désiré kuri telefone. Allô? Telefone imirongo imeze nki. Turafise Désiré kuri telefone. Désiré uratwumva?
Ndarumva. Yego ndarumva.
Yego me tubasabe mugire ico mushikirije.
Oje na ico nagomba gushikiriza kuri uwo mu Huta wa Barundi kuri ku gwego gumuhuta wa Barundi yena gomba mu isanzwe gusaba cyane cyane uwo Edward wa muhuza turazi ingena yari yarifashe agira umushikiranganji w'intwara yo hagati imigambwe myinshi igasambuka yeshi rero mu bisanzwe twagomba yayerekane neza aha hagati asubize ahuza imigambwe yongere Abarundi bamugire kucyitere kuko n'ubuye turacyabana yuko menga akorera umugambwe wamushyizeho CNDD-FDD.
Muri aya mezi atandatu n'igice gusa amaze muramaze kubona umugambwe akorera
niwe wamushyizeho kandi turazi ingene yakora akiri muri uwo mugambwe n'ubu ntitwizera neza yuko yashobora guhuza Abarundi.
Désiré yashyizweho n'inama nshingamateka y'u Burundi niko n'amasezerano yarusha abivuga nibo bamutoye sukuba yuko ari umugambwe naho aribo bagwiriye mu mugambwe uri ku butegetsi ntibica bisigura ko ari umugambwe wamushyizeho yashyizweho n'urwego rw'igihugu ariko rwego rw'inama nshingamateka
igituma tutabizera neza niyo nama nshingamateka murabona ko igwiriyemo umugambwe se n'UDF-FDD naho ayo barimo bonyine batoye itegeko ritegekwa kwemerwa kandi nk'uwo batoye ategeza gutorwa.
Egome egome ariko nimwoca mubimwagiriza naho nahatari ngaha ngo yisigure cyangwa yisobanure kuri ivyo muvuze ariko turiko turabira hamwe muri rusangi ntituraba ngo ni Eduardo canke ni Rukara turiko turarabwo gwego kuva rubaho mwebwe Sophonie mwebwe Désiré ntaco mubona kigaragara ubwo gwego rumaze gukorera Abarundi.
Aya nta kigaragara cyane uyuye mu isanzwe uyuye wewe ni mushaka ntituraba n'ibyakora mu isanzwe kwari nko kumukebura kugira abanyene yerekane uruhara afise ariko mugabo ubuye hari ibintu by'amatati y'amatongo biguma bibimbwa ha mu Burundi aya bantu bo murakuwe mu matongo yabo bari ko baka ingoro y'umukuru w'igihugu mu gatunguru n'ubuye abo bantu baguma batoragusura ahari amayetaje barayabomaguye nta muzibukiro mugabo nta munsi n'umwe turumva n'igihe na kimwe yagiye kuharaba cyangwa ngo hagire icyo abikuzeko.
Icyo kibazo cy'ababomoriwe amazu aha ariko hubakwa ingoro y'umukuru w'igihugu cyavuzwe n'ubundi yavuze imbere yawe ariko tuzomurondera ubugira kandi ibibazo ni byinshi ibibazo byose twabyanditse tuzoyimubaza nitwasubira kugirirwa ibakwe tukamuronka. Turafise Blaise kuri telefone. Blaise mwiriwe?
Mwiriwe.
Ego me Blaise muhagaze he mwifuza gushikiriza iki?
Tuvino mu Burundi.
Ego.
Turi mu Burundi.
Ego me bandanye.
Omba ajashaka kubaza ariko vyukuri aho muhuza. Halo?
Ego turabumva.
Uwari umuhuza kwera umuhuza kwa umugambo ukawa bigashoboka ahubwo iyo yatumaga umuja mutamanye nitwa Rukara naho nawe yari ufite umugambo uri ku butegetsi yaranagerageje kuvuga make kandi agerageza kutiyerekana mu Barundi yuko saa yegamiye yego nta kindi nawe amaze umugabo ibaza yuko uri hari undi uno munsi.
Yego me Blaise reka ndakwibutse yuko umuhuza atoregwa imyaka itandatu kandi ntiyisubiriza niko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rivuga. Mu Rukara ntakundi ari kubandanya arongo urwo rwego
uva rero mu gihe atari kubandanya ni kuvuga yuko n'ubu rero ntawe uri we dufise kuko nta muhuza aba afise umuganga baho kumbwa yoro tufatiwe kwa umuhuza Rukara yagiriye na undi dufise
Narukara yagirizwa yuko ari mu mugambwe CNDD FDD nyene urumva ibibazo by'abarundi biragoye hari cyo bandanye uvuga
ego mugabo urumva nawo uwaza ko ari igamye mu mugambwe ku butegetsi nayo ko baba bakoze bitangaje n'ibyo ubunye ari uno munsi ubunye ari kandi na mundi n'umatamuji bose n'amakungu yose ku byo barakoze cyane cyane bibi kuko nta muntu akora ibi gusa nawe ko dukiza kimwe ngira mu mwiba umuntu ari wabo uwo byarandi yakoreye bibi n'izishi kuvuze ko ari umuvuga nawe urumva ari n'abarundi bose bagwara imitima murakoze
ego murakoze reka twakire ble twakire Elia kuri telefone Elia mwiriwe
neza cyane kose ku isi cya Amerika
tubasabe Elia mushikirize icyumviro cyanyu cyangwa ikibazo
ego me murakoze cyane kose ku murongo cyane nashaka gushikiriza ku cyerekeye umuhuza nuko nyene yafatiriwe sinirirwa ndabaza ahubwo cyangira intererano nterereye igikuru cy'uko umuhuza aba ava mu mugambwe uyu umwe cyanke uriya ahubwo jyewe icyo mpora niyumvira hanini igikuru ni ibintu abakora byo guhuza abantu baba bafite ingorane hama zikava mu nzira zikajya mu buryo ibintu byose bikagenda neza cyane rwose kuko kuba ava mu mugambi icyo ni kimwe kandi kuba ari umuhuza wewe ubwiwe aba ari umuntu numva yuko bitandukanye n'umugambwe aba avamo cyanke umuryango aba avamo jyewe icyo nicyo cyiyumviro nashatse guterera uno munsi ku radiyo rya Amerika murakoze cyane rwose kuba mumpaye umurongo muri aka kanya ndi ngaho ibijumbura mu buruzi
urakoze Blaise ikiganiro ni muri sanga twariko Elia murambabarira urakoze Elia ikiganiro ni muri sanga twariko duca irya nino ibikorwa by'umuhuza w'abarundi amaze imyaka ugwego rumaze imyaka irenga itandatu rukorera abarundi mbega rwa maziki ibyumviro bitandukanye mwabishikirije ariko twari twifuje kuba turi kumwe n'umuhuza ntivyashobotse kuko yaciye afatirwa n'ayandi mabanga y'igihugu atamushoboke kugira abane natwe muri kiganiro twaba tubemereye ko tuzomurondera nitwa muronka tuzosubira kumutumira tusubire tuvugane kuri iki ikibazo nyene cy'ugwego rw'umuhuza turabashimiye rero ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro Fatumasi Alimase Karani wadufashije kutunganya ibi biganiro mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bica ku ijwi rya Amerika
Ikigaza cyawe gihora kuringe abamarayika bahora banikije isidergenge cyanditse ku mutima wawe umwana mu rugo kwa data yeah amahoro igishimo munezero bihora mu mutima Wagerana nawe kwisi yose zamuye amaboko ngo ubicyubahiro uko muri wowe hari byiringiro amahoro igishimo munezero bihora mu mutima wanjye Shobozwa Jose na umimbaraka Amahoro Nimbabazi zawe Zanyoma uteke
Over my hope is my face, my face, small face, small face, small case. Case is still blood for me. I thank him for Christ died for me. He will come to the light, the light shine on me. He will ride, homie. I take chance for chance to know God, homie. The truth can fight, will never tell lies, homie. It's my time, homie. It's my time, homie.